mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye inshuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru mu Burundi, leta yemereye ishyirahamwe Parsem ryari ryarahagaritswe kongera gukora.
Ingingo yaratunegereje cyane, ndetse novuga yuko kuba ari hagakimanyi Imana yari ikwiye kuri umunsi mukuru wa Pasika.
Faustin Ndikumana ni umuyobozi wa Parsem, ishyirahamwe riharanira gukangurira Abarundi guhindura imikorere n'imitekerereze kugira ngo bagere ku iterambere rirambye ryari ryarahagaritswe mu kwezi kwa gatandatu 2019. Muri Darfur mu burengerazuba bwa Sudani, imirwano hagati y'amoko yaguyemo abantu 18, naho abapfira mu mayira y'ubusamo bagerageza kujya gushaka imibereho myiza mu Burayi baracyari benshi. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Mozambique, umuyobozi w'ingabo z'igihugu zirwanira mu mujyi wa Palma, General Chongo Vidigal, avuga ko bishe abaterabwoba benshi. Bwa mbere kuva inyeshyamba zigaruriye Palma mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu mu kwezi gushize, abanyamakuru barahasuye ejo. General Vidigal yababwiye ko imirwano itararangira neza, ariko ko babohoje umujyi hafi ya wose kandi ko bishe abaterabwoba benshi. Yasobanuye ko bakibabarura umubare w'abantu bose hamwe kandi bahitanywe n'intambara nawo nturamenyekana neza. Abanyamakuru babonye imirambo mike mu mihanda, amazu yabomaguritse n'imodoka zabaye imiyonga, ibitaro, amabanki n'inyubako za leta byarasenyutse. General Vidigal yababwiye ko iriba rya gaz ryo ntacyo ryabaye kandi ko naryo riri mu maboko y'ingabo ayoboye. Palma ikize kuri gaz cyane, gaz icukurwa n'ikigo Total cyo mu Bufaransa. Umujyi wa Palma wigaruriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize n'inyeshyamba zivuga ko ari izo mu mutwe wa leta ya Kiyisilamu. Noneho tujye mu Bwongereza. Minisitiri w'intebe Boris Johnson yatangije gahunda yo gupima abantu benshi COVID-19 uko ibikorwa by'ubukungu bigenda bisubukurwa. Eugenie Mukankusi arabagezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Ministri Johnson yatangaje umunsi kuwa mbere ko buri wese mu Bwongereza azabasha gupimwa COVID-19 kabiri mu cyumweru mu ngamba nshya zo gukurikirana iki cyorezo, mu gihe abantu bagenda basubira mu buzima busanzwe n'inkingo zikomeza gutangwa ku muvuduko wazo uri hejuru. Johnson witezweho mu mugoroba kuri uyu wa mbere kwemeza ingamba zo gutangiza ingendo mpuzamahanga no gufungura inzego zimwe z'ubukungu, yavuze ko gahunda cyo gupima abantu benshi ishobora kubuza ikwirakwira rya virusi kandi abantu bayifite batagaragaza ibimenyetso bakamenyekana. Mu gihe Uburayi bwinjiye mu bindi byiciro byaguma mu rugo mu rwego rwo guhangana n'ubwandu bushya, Johnson yashyizeho umugambi wo koroshya inzitizi kuri aya mezi ari imbere. Ibi ni ibintu bizafasha cyane igihugu cye cyabaye kimwe mu byazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Minisitiri w'ubuzima Edward Elgar yavuze ko ibipimo bishobora koherezwa mu ngo cyangwa aho abantu bakorera cyangwa bakaba babifata muri za farumasi cyangwa se ku bigo bipima. Yavuze ko adashidikanya ko abantu bazishyira mu kato kuko barimo gukora igikwiye.
Eugenie, urakoze. Tugarure team Ishimwe noneho atujyane muri Indonesia, aho imvura idasanzwe yaguye mu burengerazuba bw'igihugu ihitana abantu 55, abandi 42 baburiwe irengero.
Umuvugizi w'ikigo gishinzwe ubutabazi muri Indonesia kuri uyu wa mbere yatangaje ko imibare mishya y'abahitanywe n'ibiza igenda yiyongera, aho kugeza ubu abantu 55 ari bo bamaze gupfa bishwe n'imvura idasanzwe yibasiye uburengerazuba bw'iki gihugu. Ni mu gihe abagera kuri 42 bo baburiwe irengero. Mu butumwa bwaciye kuri televiziyo buvuye mu biro by'umukuru w'igihugu i Jakarta, Perezida Joko Widodo yagaragaje akababaro gakomeye ku bahitanywe n'ibiza. Uretse ubu butumwa bw'akababaro ku bazize ibiza, Perezida Widodo kandi yibukije ko hari indi mvura nyinshi iteganijwe, bityo asaba abantu bose gukurikiza amabwiriza babishinzwe mu kwirinda imyuzure n'inkangu kubera imvura ikabije. Turere twibasiwe cyane n'inkangu birimo La Menele ku kirwa cya Flores giherereye mu burasirazuba bw'intara ya Nusa Tenggara ahagana mu masaa 6 z'ijoro zo kuwa gatandatu. Ahandi habaye imyuzure ikomeye ni ku birwa by'ahitwa Lembata. inkangu zangije amazu menshi imihanda ndetse n'ibiraro abaturanyi bati muri burasirazuba abantu 21 bapfuye nyuma y'imvura nyinshi yateje umwuzuro utemba ndetse n'inkangu ku nkengero z'umurwa mukuru Dili. Ikigo gishinzwe ubutabazi muri Indonesia kivuga ko hafi ya 1/2 cy'abatuye iki gihugu baba mu manegeka.
Chuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu ndetse no kuri internet www.radioyacu.com. Mukanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, gouvernement yakomoreye Parsem ishyirahamwe riharanira gukangurira abantu guhindura imikorere n'imitekerereze kugira ngo bagere ku iterambere rirambye. Leta yari yararihagaritse mu kwezi kwa gatandatu 2019 irirega icyo yavugaga ngo nukwanduza isura y'igihugu n'abategetsi no kubangamira amahoro n'umutekano. Parsem rero isubiye gukora ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Ingingo y'umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye habona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishyirahamwe ryigenga Parsem gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwari ibereye risubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi 2 rihagaritswe. Utwari iryo shyirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi. Faustin Ndikumana avuga ko intererano za Parsem muri ico gisata zari zikenewe.
Uravye ibyo twame tuvuga naho duhagaze ni ibintu bijanye n'intererano bijanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire no mu bijyanye n'ubutunzi uburoho n'amatavya y'amavuta kuko mu byo leta nshashi shiri imbere muhara muvyumva hari kugwanya igiturire kugwanya bakaboko sagaseswa muri murumva yuko migambi umukuru w'igihugu yamari karashikiriza hariho ibijanye no kugwiza umwimbu Laurence economique ije navye murazi kwa ibyo Parseme yazobereye nje numva ahubwo rero tugiye gukora cyane twisanzuye bose kuko ubi ibiri ko biravugwa na leta nibyo natwe dushira imbere biriko birahura.
Inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shyirahamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano. Icyo gihe amashyirahamwe yigenga yaramaze igihe yerekana ibijanye n'iyo nyango ry'agateka kazi na muntu hamwe n'inyuruzi w'ubutunzi bw'igihugu. Nubu Faustin Ndikumana atwara Parsem mu byo gishinze harimo no guhamagarira Barundi guhindura ingendo yabwijwe ijya Amerika ko atazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata by'intwari bereye no kugwanya ibiturire.
Tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cyacu twese kuko turiko turubaka suguhezanyayo ari aba bitahura nabi rero ugasanga mu minsi heza bayifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona. Ntitwovuga rero ngo Parsem ngo ahango ngo igiye kure kintu cyagira gute umurongo ni wa wundi tunezerejwe no kubara dusuye ku runka karyo kuko tubiterera igihugu ugasanga n'iby'agateka kazi na muntu ibintu byose bigenda bisubira kubera n'ubukene wabwiraye.
Kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashyirahamwe yigenga amaradiyo ibimenyeshamakuru n'amakungu aha niho umuhinga yigenga ari Bujumbura yabwijwe ijya Amerika ku intango iriko igenda neza. Gusa yavuze ko leta yoteri yindi ntambwe mu kugwanya kudahana ibyaha bikogwa na bamwe mu bari mu nzego n'ugwaruka rwegamye umugambi uri ku butegetsi cyane cyane ibibangamira agateka kazi na muntu. Ikindi uyu muhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije nuko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'Ijwi ry'Amerika na BBC by'Abongereza yokugurwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu. Ibi n'utwara Parsem yabigarutse ko asabira yandi mashyirahamwe yigenga yafuswe ko yoteza urigwa muri aya harimo nka Forske, Focode, Akate Burundi, APRODH na RCP yose yaharaniye agateka kazi na muntu akabafunzwe no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro. Abarongo ya mashyirahamwe yose barahunze igihugu umwe muri bo Gervais Nibigira icege ya cutwara RCP afise umwizero agasaba ko nayabo yoteza urigwa.
Rero iyo ngingo tureka yuko jangye ejo nandi mashya hamwe y'amashyamwe yacu yahagaritswe cyanke yaba ayafuswe nyene ashobora kuzakurikwa asoka mu garagaro hama yonyo kandi n'ingingo iza bifasha guhindura isura y'igihugu isura y'ubutegetsi twafise icyizere yuko kugira ngo iyo sura imeneza gusumba nuko ashobora kuzobona yuko n'amashyamwe yandi nayo nyene ashobora kugororikwa asoka mu garagaro kugira ngo ateze imbere igihugu ateze imbere akazina muntu ateze imbere kandi n'imibereho y'abanyagihugu.
Iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma yaho mu gisata cyo kumenyesha makuru naho urwego rwa leta rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora sense rwari rwarekuriye iradio Bonesha FM imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 gusubira gukora. Ibi ni bimwe mu by'umuryango w'ibihugu vya Buraya wari wasavye kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu isubire kunaguka. Yamara igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika giheruka gushikiriza muri raporo kwakira ivyinshi vyo gukora mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu ntumbero yo kugarukana ituze mu gihugu. Pierre Claver inkuru Kigali ku bw'ijuru rya Amerika.
Pierre Claver urakoze. Noneho tujye muri Tanzania. Ejo nkuko mubizi ku cyumweru wari umunsi mukuru wa Pasika ku bakristo bo ku isi yose. Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania rero bavuga ko bawijihije mu mahoro. Babibwiye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin wabasuye kuri uyu wa mbere.
Umukuru wa Pasika nka twese impunzi naho wabaye nta munezero dufise, dufise umubabaro gusa n'amarira gusa mu nkambi, ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turavye nk'umunsi mukuru wa Pasika ukuntu byakurikiranye. Bamenye cyo abantu dufunze, nta muntu yasohoka ngo agende no mu isoko kuko nta soko nimwe ihari, ahubwo wabaye nyine twicaye ku mbuga umenya se n'umunsi mukuru. Ahubwo n'ukuza gusenga bamwe baranabihebye kubera byavanye n'ukuntu bafise ubuzima butoroshye biriwe mu rumenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima mugashwirwe tugandaye. Rero n'ukuri turahangayishe mwino nkambi umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe naho butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi w'ipokera ari bwujya udahindura
ugati tureke dusohoke mu gahutu kabiri nk'abandi ngo tujye Pasika neza mu bisanzwe na Pasika neza twariye
biriye mu kajagari kuko inkambi yarase batugariye amasoko batugutije kira kintu dukusogora twara dutera ariko twara tutungane kuko bushaza aratwankiye ko dutera nta minsi mikuru aho kurya umunsi mukuru turi tujyana amarira turi mu marira arenze n'umubabaro urenze nta mahoro dufise reka nayo kw'impunzi umenga ntidufise naho duhagaze nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twebwe twerekeye impunzi
nuko turahangayike imboga ubushyaza abana baraburya bagacibwamwo ntituronke ukuntu tubuhindura nta gikoci twatengo tufumejwa hano isombe tubahindurire n'ukuri turahangayike ahubwo turasabye nk'igisabo nk'ababyeyi ko ari mudufashe murabe namugene mwotubwira
aha muri Nduta umunsi mukuru twawikoresheje kwatanagara turonka kwatanaga franka turonka abagira umunsi mukuru ko mbona arabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko atakintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyu munsi mukuru
epfo munsi mukuru kweri ngawe imbaje nabi nabi nyene bifanye n'ubukene dufise ingwane dufise n'umutekano muke dufise aha mu nkambi twawe imbaje nje mu babaro bara nko mu y'iminsi abantu bageze iminsi bahura n'ibibazo atwepfo abakenyezi tugiye gusenya bamwe bafata ku ngufu katwiruka ko tukagenda turiruka uraho duhuye bakadufata bakatugutsagura bamwe bakabatwara mu gasho ubwize imana nziza agashika muhira
muri make twebwe turiko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza. Impamvu utagenze neza nuko washitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuhimbaza tukiri no mu Burundi n'ukuri harabaye itandukaniro rinini cyane ubu ntaga uzo twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera nicyo twaba twifuza kandi ntagahera turonka
kweri mu bijanye n'umunsi mukuru wa Pasika. Umunsi mukuru wa Pasika wagenze nabi ku buryo atamahera twari dufise kabisa nta kintu twari dufise nta mahera nta cyo kurya kubera ubukene n'ukuri ntihatari mu Burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima mama akagenda hehe mutworogwa akagurisha na gahene akayaronka atwakoresha umunsi mukuru mugabe no kubera atakintu cyo cyose kiyadufise byatumye umunsi mukuru ugenda nabi mpaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara
ubu nyene nibereye hanyene muhira nta nuwo nubona avuga ati wino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje nta nuwo mbona ashobora kumbwira ngo amugira umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzi nanye rukundana iyo mugira umunsi mukuru ariko si cyane nibake bashobora kumwanukurura iyo naba mu Burundi nari kunezerwa nkire mu gihugu mugabo nk'ubundi ngaha muri nduta n'abandi bose na bene wacu bari ngaha anya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugiramwo kugira ngo tubikore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twarenzerwa turi mu Burundi aha mu nkambi burya turahangayitse aha mu nkambi burya turagowe sinova ngo njyewe jenyine n'abandi na bene wacu n'abandi bose tubaye ngaha mu nkambi tumerewe nabi cyane rwose
kuri twawe imbaje mu mubabaro ntangere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka n'ukubungene turonka agafaranga mu itso nk'ingo tugurire nk'utumeranje abana ngo bakuranye akagari ashimase mukuru shwere twawe imbaje ko ubukene n'akantu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abimukira bagera ku mugabane w'Uburayi banyuze mu nzira za magendu baragabanutse cyane mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020 ugereranije no mu myaka 10 ishize. Ariko imibare y'abapfira muri ayo mayira ya magendu banyuramo iracyari hejuru. Bikubiye mu cyegeranyo giheruka cishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubimukira OIM mu magambo magufi. Ni iki gitera abantu kwishora muri aya mayira agoranye cyane? Umuti wabuhuhe? Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yabiganiriyeho na Wilson Chanirimana ukurikiranira hafi ibibazo by'abimukira aba mu gihugu cy'Ubuhinde. Yaganiriye kandi n'umwe mu bagerageje kugera ku mugabane w'Uburayi kugeza ubu waheze mu nzira. Kubw'umutekano we turamwita Clément. Clément rero aratangira atubwira uburyo yafashe inzira ashaka kugera mu Burayi.
Urugendo narutekereje ko kubera abarukiyemo ubu bakaba bari bageze za Allemagne, bageze za France, bageze za Belgique, za Suède, bageze za Norvège, abandi bari Athene mu Bugiriki, Grèce, abandi bacenga nyene muri Turki nyene aho ndi bageze za Angleterre. Ariko urumva ivyo ni ibintu vyatanguye muri 2014, 2013, 2015, 2016 niho abantu baciye muri Turki binjiraga ku mafrontiere y'Iburayi byoroshe muri iyo myaka. Rero abinjiye bari impunzi, umva ni ibintu bibiri. Ashobora kuba ari impunzi ihunze ingwano cyangwa impunzi mwimukira wa ekonomi urumva kubera ubukene, ingorane, opportunite bw'ibyo. Rero abadutanguriye bagashikayo hakiri kare nibo batubwiraga ko bishoboka guca ngaha, kandi byarashobokaga, byari byoroshye. N'ingwane yo muri Siri igihe Angela Merkel chancellor wa Allemagne yakiraga abantu byari byoroshye cyane. Mugabo rero ntabwo twigeze abantu baje muri Turki mu mwaka w'ibihumbi 2017 twinjiye muri Turki muri uwo mwaka dusanga ibintu byamaze gukomera. Abanyaburayi bamaze gufunga imigabane yabo, bamaze kongereza sekirite ikomeye kandi ikaze ku bantu. Urumva turaza dushika ngaha, turi ngaha turi benshi, bamwe nabo yimukira b'ingwano, bamwe nabo yimukira b'ibibazo bya ekonomi. Turi ngaha mugabo twasanze ibintu byahindutse atari uko byari bimeze.
Uravuga ko byatewe n'abantu mwari muzi ko bagiye mukavuga muti natwe reka tugerageze, none mukaba mwaraheze aho ngaho muri Turukiya. Reka mbaze noneho Wilson, ukurikiranira hafi ibibazo by'abimukira, niki cyatumye ushaka gukurikiranira hafi ikibazo cyangwa se ibibazo by'abimukira?
Ego, murakoze cyane. Ubwa mbere ho murabona nuko mu biharuro mwatanze rwaruka rwinshi rwa Afrika rurapfira muri izo nzira. ni abantu benshi cyane bapfa urumva abashikayo usanga banabaye bake gusumba abapfira mu mabahari abapfira mu mayira rero byatumye niyumvira ni kubera iki ugwaruka rwa Afrika ruhitamo iyo nzira y'umusaraba ugasanga bemera kuja kubabara muri ubwo buryo kuko urumva Clement nk'ibyo ariko aravuga yuko basanze inzira zarugawe abantu urumva barakubitwa baricwa rero byatumye ngira icyumviro cyo kumenya cyane igituma cyane cyane ugwaruka ruhitamo iyo nzira y'umusaraba.
Clement yaratubwiye bimwe mu bibazo by'ubukungu n'ibindi wowe abo mwaganiriye muri izo nshuti zawe mu bantu uzi baba baranyuze muri izo nzira icyo bakubwiye cyatumye bafata icyemezo cyo kugenda nyine bakanyura muri iyo nzira y'umusaraba bakubwiye.
Ahanini kenshi usanga nk'uko yabivuze bipfa ku ngorane za politiki ziba ziri mu bihugu byabo aho kenshi mu bihugu bya Afrika bitewe n'ubuyobozi buba buhari usanga badaha ubwisanzure ugwaruka rwaho ngo rushobore gukora imirimo rushobore kwishyikana ku iterambere igaragara aho urumva bivuye ku biturire bivuye novuga ku buyobozi bubi aho abategetsi benshi bo muri Afrika usanga izi ntambara z'amoko z'intara ibi byo by'abategetsi usanga bashaka kuguma ku butegetsi kenshi ugasanga rero bakoresha urwaruka iyo bamaze gukoresha urwaruka usanga urwaruka kenshi rutabona umwanya wo kwicara ngo rushike ku iterambere rirama ikindi nacho urumva Clement yabivuze babona abandi bagize amahirwe kuko urumva ni inzira y'umusaraba muri iyo nzira y'umusaraba harimo abahasiga ubuzima hari n'abagira amahirwe bagashikayo rero abo bashitseyo kenshi ntibavugisha ukuri ntiberekana by'ukuri ubuzima babayemo abari muri Afurika baca babona yuko uyu muntu yifotoreje ku magorofa maremare ari Buraya akabona umenga abayeho ubuzima bwiza ariko urabye by'ukuri usanga nabo bariyo ubuzima babayemo ari ubuzima bubabaje ubuzima butari bwiza ikindi kintu ni ubukene buri muri Afurika ahanje ndabifatanya na bwa buyobozi bubi nako ndavuga ubukene buratuma ugwaruka gwishira uvuga butirika ntaratazi ngende mu kindi gihugu ngira ngo ho ndashobora gutera imbere ariko urumva kenshi buriya abarundi baravuga ngo ntaheza nk'iwanyu urumva n'ubwo guca bakiri mu bibazo bimeze gute iyo ugiye mu kindi gihugu n'ubundi bagoma bakwita umwimukira cyangwa bakakwita umunyamahanga rero inzira novuga inzira zituma baja muri ibyo bintu kenshi n'ubwo bukene buri mu bihugu n'iyo politike mbi nuko ku bihugu bitaba biri stable kenshi bituma urwaruka rubona ruti hano mu gihugu canje nta kazoza ndahafise bigatuma baja kwita muri izo nzira z'umusaraba zikoye. Hari ikindi kintu gituma kenshi ugwaruka ruhurumbira Uburayi gusumba uko bahurumbira ibihugu byo muri Afurika novuga yuko harimo n'ingaruka mbi za colonization kuko colonization yatumye abanyafurika benshi bumva yuko ibintu byiza ibintu bigezweho ubwenge ibiki byose biri muri biriya bihugu by'abazungu biri muri biriya bihugu byadukoronije rero uzosanga n'uwitwa ko yateye imbere n'uwitwa ko ari umuntu yakiye no muri iryo shuri akiga akabona kuko uravyo no munsi abadokteri benshi bari muri biriya bihugu ni benshi kandi Afrika ikeneye abo badokteri ikeneye abo ba engineer novuga haracyarimwo ka kantu ko kumva yuko muri biriya bihugu byabo ari mu ijuru ryo ku isi ugasanga rero izo ngaruka mbi za colonization zituma umuntu abaho yumva yuko ubuzima buri muri biriya bihugu kenshi aba bacya muri izo nyanja hari gihe usanga umuntu yatanze amafaranga arenze ibihumbi cumi by'idolari ayo mafaranga ugasanga iyo ayakoramo umugambi mu gihugu ciwe yoba ari umuntu ateye imbere umuntu ameze neza ego sinirengagije na bya bindi by'uko mu bihugu usanga ta stabilite politike ihari ugasanga nuko kuntu nyene ubuyobozi bw'ibiturire ibiki ariko urumva harimo ingaruka mbi za colonization.
Komeza nawe Clement utubwire nawe icyo bitekerezaho.
Nashakaga kongera ko ku byo wiso yaravuze ngo ikibazo cy'ubukoloni ko abanyafurika babona umengo mu Burayi cyangwa muri Amerika umva ni mu ijuru hari ubuzima bwiza ikeneye ifo ko tuvugisha ukuri tugeza kuvugisha ukuri tukavuga ibintu ukuntu bimeze muri Europe Iburayi ubuzima naho ibintu crise economique ibibazo biri ku isi yose mugabo naho hari ibibazo sico kimwe no muri Afrika ifo ko tuvugisha muri Afrika kwiga gusa amashuri birazimbye kandi se bya bose ibyo bantu bose barabize universite zirazimbye si bya bose urumva abo ba docteur tuvuga ngo bose babahereye muri Amerika cyangwa bahereye muri Europe bigiye hehe bigiye hariya nyine bigiye muri Europe urumva kubera ko badashobora kugaruka muri Afrika gukorayo kubera tuvuge yuko na Afrika ntabwo ibaha opportunity yo kuhakorera.
Wilson wari ufite akabazo wifuza kubaza Clement?
Ego akabazo nashaka kumubaza ndumva yuko yaramaze kwishyiramo yuko uko vyogenda kose urumva Buraya arabona yuko ashitseyo ubuzima zobaho gusumba ubuzima yabayemwo mu gihugu ciwe cyangwa ubuzima ashobora kuranga mu gihugu ciwe ariko numvise izo nzira z'umusaraba camo kandi yatubwiye ko yagerageje iriri akari inzira imwe bikanga akagaruka bivuze ko nawe we ashobora kuba yarakubiswe ashobora kuba yarambuwe urumva rero uri kurumva ibyo bintu byose byakubaye ko hama ukumva yuko uko byoshoboka kose utegereza gushika muri ubwo Burayi uno munsi wewe umuntu akiri muri Afrika uramubwiza ukuri ukamubwira ati iyi nzira ni wacangaha uzohura n'ibi bibazo uzohura n'izi ngorane kuko hariho nk'uko n'abari Burayi babesha akakubwira ko abayeho ubuzima bwiza kandi araramusikira rero nawe abantu bari muri Afrika urababwiza ukuri ukababwira ati nimba ukeneye kuza iyi nzira niyo uzocamo iyi nzira y'umusaraba niyo uzocamo
je ndabwiza ukuri umuntu ari muri Afrika ubu yo kwifuza kuza ngo ace muri izi mbibe nta nzira zihari inzira ziragoye kuko byari bimeze kuva kera suko bikimeze ndamubwira ayo mafaranga ufise cyangwa ubwo buryo ufise bwo kuza ngaha rondera ukuntu yacu yakoze cyangwa urondere visa muri ayo mambasade y'abanyaburayi ari ngaho muri Afurika ugende mu nzira zemewe zijya nzira zo hasi oya vraiment je nta muntu mbwira ko yoza muri izi nzira
n'ukwanzura Wilson
ego murakoze ikintu nashaka kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika birumvikana yuko umuntu wese abaho ashaka kugira ejo hiwe heza ariko nashaka kugira inama cyane cyane urwaruka ruri muri Afurika kumva yuko icyambere n'urukundo hagati yacu icya kabiri ni ugukunda ibihugu ni ugukunda igihugu nubwo abategetsi bacu bataduha rwa rukundo twabashakamo ariko iyo ukunda igihugu cawe uragerageza uburyo bwose iyi nzira yanse ugakoresha iyindi hanyuma mwumvise yuko hari ingorane nyinshi abantu bacamwo bagerageza kuja muri ibyo bihugu bya Burayi bumva kumenga niho ari ubuzima ariko by'ukuri nababwira yuko nta buzima bubiyo busumba ubwo mushobora kubamo mu bihugu byanyu kuko ubwiye mu nzira mu muco mwiza munyumve neza sindiko ndavuga abantu bajayo baciye mu nzira z'amategeko izo nazo zirazwi abasaba amaviza bakagenda kwiga cyangwa bakagenda gukora ariko aba bantu bagenda novuga mu nzira z'ibinywabi aba bantu bahura n'ibibazo byinshi niyo bashitseyo barabandanya bagahura n'ibyo bibazo kuko urumva umuntu yinjiye leta itabizi leta itari yategekanyije ko yinjira mu gihugu n'ubundi biguma ari ingorane rero nagira inama cyane cyane urwaruka tugerageze mu bukene bwacu mu buryo buke dufise tugerageze kwigwanaho kuko twakuze twigishwa yuko umuntu arashobora kuba ayatanguriye kuri zero ariko agashika ahantu afadika hari n'ibihugu bimwe batanga ama opportunite ego hari ibihugu biri mu ntambara hari ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere biri hasi cyane ariko twese hamwe tugiye hamwe birashoboka erega nabo bategetsi twese twebwe nyine nitwe dufise uburenganzira bwo kubahindura uburenganzira bwo kubereka yuko Afrika urwaruka rw'ejo rugiye hamwe rushobora kugira ico bigejeje.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Eugene Mukankusi arakoze n'abatumirwa yarafite n'abanyamakuru bose batugejeje amakuru tubashimire namwe mwese inshuti zacu. Ndabashimiye cyane ko mwakurikiye amakuru naha ahumurije. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza murakarama.